Radio Hiswi Yamerikan. Hiswi Yamerikan yeye kwa shirika ikani ya vijaribu mukirundi na mukirwanda muorundi matukumbira kumiongo mikufi ashoto eva kumetero chumi chenda na kumetero mirongiri na zivili muorwanda matukumbira kuli FM jana kana nuliche vitatu mshauri na kudukuli kila kuli Facebook na YouTube kuli radio achu na kuchivanza cha chuo chamakuru wezi tatu akaburungu radio achu VOA akaburungu com mwenyezi nchini mwezi na mwanavandi mwe radio Hiswi Yamerikan muri kumu na Frederick muri kije ikaze mwezi mukiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Impunzi z'Abarundi ziri mu kampi impunzi yatandukanye mu bihugu bibanye by'Uburundi zirabandanya gutahuka izahora mu kampi impunzi ya Mahama zimaze gutahuka mu gihugu cy'Uburundi ziraharugwa mu majana. Mbega impunzi zimaze gushika mu Burundi mu iki gihe zimerewe gute? Mbega impunzi zozo zikiri mu kampi ya Mahama zifuza gutahuka zigejeje hehe bikorwa byo kwitegura gutahuka kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga turi kumwe na bamwe mu Barundi bahoze ari umpunzi mu ikampi ya Mahama. Turi kumwe na Leopold Maroha. Muraho neza Leopold Maroha? Turi kumwe kandi na bamwe mu mpunzi z'Abarundi bakiri mu ikampi ya Mahama. Turi kumwe muraho mushe ntahe?
Turaho turashimye Uwiteka. Ego namwe turashimye.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangwe kuri mwebwe munsi ya nahe Maroha Leopold araheze amezi atari make munsi mu Burundi muri iki gihe tuvugana muri Bujumbura mu Burundi. Wewe na bagenzi banyu mumerewe gute muri iki gihe mwakiriwe gute?
Ndo nyakose gwe ibyo yewe maze ukwezi ndi munsi w'ikenya ngeze hano kona fatashe kizi kizikenda ukuri mu bibazo batwakiranye ugweze nta kibazo na kimwe abasubizwa ku mashuri basubiye yo basomba n'imikara nka jewe natashe neza aya mashuri ndiko ndarondera diplome de equivalence equivalence diplome zema bisubigenda neza cyane nta muntu akutugwara nta muntu agutuma urutoke ibintu byose bimeze neza cyane zema amahoro kuko ngerageze kuraba umuntu arasasa saa yine z'ijoro saa sikira sevema nidegenze ari bose mu gihugu zema uko ndabibona mu kiro gitagasha mujumba ndimo uyu munsi.
Ababanyi inshuti babakiriye gute?
Ababanyi n'inshuti ni kuri batwakiriye neza cyane abantu bose baba uko ndabibona bashaka kuganira nawe bagashaka kumuvugana batwakiranye gweze zema niko nabivuga kuko niko nabibonye. Ego
muravuze ko mwashite mu Burundi muhejeje kwiga amashuri muri kumwondera ukuntu bogereranya bakagira nka equivalence bakaraba amashuri mufisi na diplome mufisi mwari mwahejeje hehe?
Nahejeje kuri Inesi Ruhengeri mu Rwanda.
Mu mashuri angana gute? Ni licence, ni diplome ya humanite, ni maîtrise?
Nahejeje lisansi muri education mu gisaka cya cyubwigisha mu gisaka n'isomero.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwe aho mu ikambi ndazi ko batari bakiriye muri kumwe yitegura gutahuka igikorwa cyo gutahuka muri kumwe cyitegurira gute ibintu byifashe gute?
Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimo nanjye ndimo n'abandi benshi uko ibintu byifashe sinovuga ko ari byiza si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje ugasanga kuri liste ntariko cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima corona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyine utakira umwenda gihugu bambe utakira impunzi bamaze kugusohora bakubarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wowe ngo urwaye corona bamaze kukubarira ngo urwaye corona baca bakubarira ngo taha muri community iyo corona rero twebwe sinzi ngene wowe urwaye corona ho kukujyana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bagusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakubarire umunsi uzotahira ntibakubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo bukaguma uba mu nkambi atana kimwe ufise nk'akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki umunani yatashe basubira mu mubare ko azotaha itariki 14 bambe 15 15 bamusubije inyuma ngo nturimwo urwaye corona acasubira mu nkambi kandi afise itike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko yazotahe kuwa kane itariki 22 noneho basubiye kumwirukana
Abarundi canke impunzi bazisuzumwe bagasangamwo umugera wa corona uvuze ko bazisubiza mu ikambi
none bahejeje uhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakagukubarira ko urwaye corona ugaca usubira mu nkambi sinumva ico bakubariye kuko babakubarira ngo urwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baranenge bahejeje no kuyigupima barayigupima
none abo bantu bapimwe indwara ya corona uwo mugera wa corona ntibaheza bagasuba bakabaha imiti ipfufaza canke bamerewe gute haheze igihe kingana iki bapimwe uyo mugera wa corona
abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindi ndwi windwi yahera bapimwe itariki ya 11 bazotaha kuwa kane rukenze ariko ntibyabaye bikunda ko batashe baba bari ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye umugera wa corona
mukavuga ko basubire inyuma baja mu ikambi kandi
basubire inyuma bari n'ubu bari mu makambi niyo mpamvu Desire aza kukubarira ingene byamugendekeye kuko wewe n'ubu aracarimwo ari mu nkambi n'ubu turi ku
none abajejwe ikambi ntibatinya ko abo batoyemo umugera wa corona bashobora kwanduza abandi
abo batoyemo umugera wa corona twe twahora tubona babajyana ahantu bitwa Ikigina ariko bo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo ntibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo
ibindi bintu mvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mumaze kubona n'ibihe mwebwe
inzitizi ziriho uraheza kwibaruza kandi no kwibaruza hariho inzitizi muza murahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nka kangahe aje gukora nk'umuntu yifuza ko umuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati Jesse ntaha n'undi akavuga ati Jesse akagutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka indi nzitizi ni uko naho umaze guheza uguma wicaye ufise kandi agapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga nk'ubu umuntu umwe aramaze ko bamwashisha inshuro zitatu ngo atahe adataha yitegura atekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva bamaze gutekera bamaze gusezera abantu
asubizwa inyuma na bande
asubizwa inyuma na Minema Midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na Ntuzenya na Jiberi wo muri Hasere
imvo abahanizihe
babaha ndizera ico kibazo aza kukwishura ingene bamubariye
kubera ibibazo vy'ivyuma bivamo na mukanya ntitwashoboye kumushira hamwe n'abandi ariko mukanya nibaza ko tuza kumubona muri iki gihe none mushya nahe byifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka kumaze guheza nka byose
oya nabihejeje itariki 39 ariko nino saha sindabona isango ryo gutahuka
muri iki gihe muwaho gutemura cyane mu ikambi
tuba mu ikambi ariko nyine nawe urabyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mu ikambi kandi ufise agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko taba wishimye
ku birekeye muri apima umugera wa corona
oya nti turapima umugera wa corona bagupima ku wa mbere ku wa kane ucuta
nta sango rero mufise ko muzohava mupimwa nko muri ino
oya nta sango nimwe dufise nta kandi nta nicizere kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village wacu nkabangahe babasubiza inyuma bababarira do village ni waza ko kubarira ati ejo uzoje gusinya wowe burimwo none ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya ino basinya kuwa mungu kuwa mbere ugacu uja kwipimisha corona bahejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko hageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ivyawe wabitekeye wamaze kubishikanahe ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashuri rero umaze kubishikanaho ko abandi bakabasoma ugaca wumva ngo we ngo taha kandi warasinye ko ugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo urwaye corona noneho usubiye mu nkambi
mwa muri bangahe bipfuza gutahuka muri iki gihe igitigiri cy'abari mu murwi nka wewe maze gukora kandi byose maze gusubiza byose muri ndiye gutahuka mwa mungarike
turi benshi cyane turi benshi gusa ni kubera ntomenye igitigiri ati kigeze ngaha gusa turi benshi abarira turi benshi cyane ndazi ntitwoba turi munsi y'ibihumbi n'ibiburiburi kacumi tumaze guheza
ariko iyo kamirimo y'abarundi b'impunzi benshi cyane rwose barenga ibihumbi 60 abandi wobo bavuga iki ku byareke gutahuka hariho benshi bagise amakenga yo gutahuka mu Burundi
umwe wese nyine babizi hariho nyine abafise intumbero yabo ariko twebwe nk'uko twabyifuje twumvise nyine ko mu Burundi bwacu ari amahoro niyo mpamvu sinumvugira abandi kuko biragoye hariho nyine umuntu ataba arabyiyumvamo gutaha
mushiga ntare Leopold Maroha mwebwe muri mu Burundi mwahoze muri iyo kampi ya Mahama ibintu mushiga ntare Jerome Bigirimana ariko aravuga n'ibintu musa n'ivyo mwaramubona hariya cyane mwebwe mwarorohewe gusoma
Jerome Bigirimana uko ni gaca kikubwira hariyo ingendo yo kugomba kunaniza abifuza gutaha girewe niko igihe nari ndiyo umunsi wa mbere nigeze kuza kwiyandikisha bazana igipolisi cy'abirukanaga batanu umunsi wa kabiri ariho iplase naho nyine bazana igipolisi barabirukana barataha rero narigeze no kubwira yuko igihe bariko barandika bandika nk'abadashaka ugasanga umuntu atonze nk'imyinga n'amayinga abiri kugira biyandikishe mutahe ugatonda imyinga ihera iya kabiri nk'irya gatatu bikanahe ibyo nkaba ndabibona ko ari ukuganiza abantu kuko iriya mashine bakoresha biriya nyabwonko bakoresha tuzabikoresha simbona ikiba kigoranye kugira ngo umuntu bamwohereze hanyuma bamushyire kuri lisite atahe simbona rero ibyo biba bigamije hanyuma ikindi kintu cyose ndakubwira nari ngeze kubwira ko hari icyuka kibi hagati y'abifuza gutaha n'abatagomba gutaha kane njyewe nakubwiye ko kuva hagitangwa kuvugwa kubasha gutaha harabaye pinenasi harabaye nahasi harabaye icyuka kibi hagati y'abatifuza gutaha n'abifuza gutaha hahandi urengana baguca mu rutoki bakuvuga nabi n'ibindi n'ibindi rero nkajya mvuga nti ntibishobora gutahurika gusigura ikingene umuntu ajya kwiyandikisha nkurije no ntiwumva ndibuka yatanze porosidire y'ukwiyandikisha yatanze ibintu byo kwiyandikisha twatanguriye rimwe mu kwezi kw'icyenda donko mu mpera z'ukw'umunani twatanguriye rimwe ubu nje maze ukwezi mu Burundi n'iminsi ishika cumi maze ukwezi n'iminsi cumi mu Burundi wese aratari mu ikambi ya Mahama ni ukuvuga uko umara iminsi myinshi mikari warahegeye kwiyandikisha ubuzima bwawe buba buri mu bibazo utabyumva kumwe ashobora no kukugira nabi nihandi urengana baguca mu rutoki nihandi ushobora kugwa mu gakoza gatonya bakakagira umusozi wose sibyo njyewe ariko ndavuga nti ni ukuri umuntu yifuje gutaha akwiye kunyarukirizwa kuko atanyarukirizwa hanyuma ubu bazanye ya makorona guta umuntu bamubwira ngo bamutinze inyuma kubera korona bagasa umuryango byamusanze nagira umuntu yatowe corona umushira muri quarantaine bategeze uca umushira muri quarantaine
kubganye none kubganye Leopold Maruha izonzi tizizo baziva kuki
yekandi kubwire yewe nimeza yuko izonzi tizi niko ndagirana rize abategetsi abayobozi bayoboye inkambi abategetsi bashoka inkambi bafite n'uruhare ubwo ruhara rero ntituzi kinegeje inyuma kuko muribuka yuko twe tuvuga yuko dushaka gutaha muribuka amajambo yavuze muribuka ibyo umuyobozi wa Menesharomo wewe yavuze ku mugaragaro era manifeste yerekanye ikintu yuko yaba yarabishoboye atawutaha rero urikora abikorera ugacura aba n'ibyavuzwe bakimaho icyifuzo cyo gutaha ntibishyize hamwe tubona ko ibyo bintu bifitanye isano
ushyira nta hehe icyo wagituma haba izo nzitizi ni iki
inzitizi twe tubona sinzi impamvu batotore reka twitahire kuko nk'uko Maruha bivuze njye natanguye kwiyandikisha itariki 2/9 niho natangura kwiyandikisha nca mu mashine ya mbere ariko kugira ndabiheze urumva ko narinze kumara ukwezi kose nahejeje itariki 30/9
hari ikibazo cy'igitigiri cy'impunzi ziri muri iyo kampi ni igitigiri kinini cyane rwose icyo gitigiri kinini ni gishobora kuba aricyo gituma haba ukutihutisha iyo nzira yo gutahukana impunzi zibyifuza hari kandi n'ikibazo cy'uko mu Burundi ibibanza byo kwakira impunzi badashobora kwakira izenga 500 ziziye icyarimwe
sinzi ko ari icyo kibazo iyo baho bakurikiza ayo 500 nawe nyine akazaraza nta kibazo kuko ntitwumva nk'umuntu yoba yarashikiriwe rega ikibazo ni ukubera n'umuntu ashikirwa ntatahe bakamubarira ngo subire inyuma nicyo kibazo turiko turagira kuko twebwe batarashikira twe ntituzokwigira dushikirwa umuntu bamwafishije agezeho yotaha byose yabihejeje ngo subire inyuma ubanjije ati subire inyuma impamvu ni igihe n'umuzigo yawe utwaye urwaye korona noneho iyo korona ugaca uyitwara he ngo ugaca usubira gutaha mu nkambi icyo nicyo kibazo
Mungusha na he Leopold Maruha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu impunzi ziba zamaze gusubiza byose eka zishobora kutaba zimerewe neza kubera hariho ibintu byo gutumana agatoki eka kwinubana muri iyo kampi ikintu mwibaza cyo gukorwa kugira ngo ko kwinubana guhere hagati y'abarundi bose abari makambi impunzi badashaka gutahuka baravuga imvuzi batuma adatahuka umutekano muke mu gihe abandi bababona ku mutekano wagarutse kugira ngo abarundi bose bahunze bafite ikibatumye bahunga kugira ngo ntibacane mu kubwanyu impanuro moha abari mu makambi eka n'abari ko barayavamo ni nk'izi
murakoze cyane kuko wabashije ikintu cya mbere cyoco ni cyo migeze kuvuga bo ye dutangwe se nakugomba gutaha ntekereza sohoka natwe tumwe n'amakuru umwe arambaza ati none ko mushaka gutaha ko tumwe mubunga carahe namwishuye nti ntitwahungiye itariki imwe kandi ntitwahunze rimwe impamvu kujya tutahitananye mu guhunga ni nayo mpamvu atabora mu wundi mu guhunguka je nimba mpungutse ntibakwiye kumbona nk'umwana abe namba rero jesho kinatwa nabwiriye abantu benshi ndabwiye guhunguka kwanje kuguma ngaha kwanje ndabwo kuguma mu buhungiro ari ngo wari ubifitemo none gute guhunguka kwanje ugomba kubibona nk'uruhombo rwawe ndatani rero dukwiye kwiyumva yuko atanumwe akwiye gutuma uruto ku wundi mu byanjye tuje guhunguka kuko nigihe twahunga ntitwahitananye rero nabwira abantu cyane cyane abantu bakoresha abandi kugira ngo babuze abantu gutaha ibyo bintu biragenda ariko ndakubwira ko wasebye birahari hariho abantu bacumva yuko yandika igiye gutaha baza bagutokeza bagatutuka kandi ibyo twarumvise yuko abamenya yuko hari abantu babacuma kugira babuze abantu gutaha rero iyo uri umunyabwoba ndakubwiye uri umuntu w'ubwoba ijya kandi ya mama ntiwukwiye ntukwivuyemo kuko bagutuma urutoki baragutoteza baragira iki rero ntabwo nashaka guhanura abantu ibyo byose uko byomera kose n'ubudatabutahunyene azotaha hanyuma igihugu cy'Uburundi nikasira ntugatoteze umuntu agifuje gutaha uyu munsi kandi nawe ushaka kwakira nashaka kubwira abarundi bose bari mu ikambi yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bazotaha kandi bazashyika mu Burundi rero wifuje gutaha uyu munsi ubu usigaye nta mubare nk'umwana ahubwo ubona ko ari umuntu agiye kumutegura nawe ahagije kuko intera n'imperuka ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu Burundi ni cyacu ni cya bose tuzotaha n'ubutatazotaje n'akazi mugabo n'ubutatazotaha ntugafate nawe umuntu wifuje gutaha uno munsi kubera ko usigaye n'imbere yo kuzotaha murakoze cyane
munsi yanahe kugira ngo icyo cyuka kiri kiranduranwe n'imizi hagati y'abarundi b'impunzi imahama bifuza gutahuka hamwe n'ababona ko umutekano utaragaruka bobo bashaka kuguma mu makambi kugira ngo ntibacanemwo kugira ngo umutekano wa bose umutekanye hoko guki kugira ngo umuntu wese yumve ko atozira ingingo yafashe ari kuguma mu ikambi cyangwa yo gutahuka mu gihugu ku bwanyu abarundi ya muri iyo kambi bofatana mu nda gute
kera twafatana mu nda nyakubahwa Fred n'ukuri jewe ndabona yuko twese turabarundi twese nk'uko Maroha avuze ntitwahunze bimwe rero jewe ndashobora kuvuga ati jye ndatashe n'uko yombona neza kubera jye ntashe muhira iwacu mu gihugu cyanyu barutse nawe nahasigaye nawe azotaha kuko nawe n'igihugu cyiwe ubwo nuko twafatana mu nda ari ubusigaye agasigara amahoro ari ubutashe nawe akitahira amahoro n'ukuri iyo niyo mpano jye nokumva noha abantu tubana hano imahamba
akabona ko mwotera abajejwe ikambi mwavuze ko hariho mwayavyise ugushaka gukeka n'inzitizi ariko mu gihe tutaravugana nabo bashobora kuba bafise izindi mvo twavuze ibitwira umurengera vy'impunzi twavuze ibindi bibazo bijanye no gupima indwara ya corona akamumotera abajejwe ivyo bikorwa byo gutahukana impunzi cyane cyane haba n'ishyirahamwe HCR eka nawe bategetsi bandi bose bajejwe amakama impunzi akamumotera na kane
kora kamutotera abajejwe kuduhungura mbese na HCR irimo n'ukuri ku mashyirahamwe yose yabadukurikirana ari mu nkambi ajejwe no kuduhungura turatera kama n'ukuri yuko yozirararaba tugataha umuntu ashatse gutaha bakamutahana ariko batarinze kumujuragiza nukora akitahira iwabo amahoro nk'uko badufashe amahoro tugashika no mu Burundi amahoro kandi aho bakoze nk'uko bamye bakora kuva na kera hose badutunze ngaha muri buno buhungi
mushya ntahe Leopold Maroha ubuzima bwo mu ikambi mwarabwayemo imyaka irenga itanu ubu naho mwasi gutangura ubuzima ushasha mu Burundi ikamotera abandi barundi bari muri iyo kambi baba abatarashobora gushaka ku nyiho gutahuka cyanke abakiri mu nzira gutahuka ni nka kare
yego nyakubahwa Fredrice ikambi y'imahabarimo imyaka cumi n'itanu icyo nahanura abantu kuko hariho iyo ugeze mu ikambi y'impunzi asakaza umwanya agatakaza agabyibutsa noneho kandi ashaka kuvuga ko burya amahoro yo mu mutima by'ukuri amahoro y'umuntu aba mu mutima ntawe nubwira ngo hunguka ariko umuntu wese yumva yuko umutima w'umwana wagutaha utaha akaza kubaka igihugu kuko mu ikambi nta terambere ribaho mu buhungiro kuko umusira icyo navuga gutambukira hasi utambukira kuko aho ntuba ufite umwidegenzi nashaka kuvuga ko rero abantu munobanura yuko cyane cyane kugwaruka abakiri bato bagikeneye kubaka akazoza nta kazoza kari mu buhungiro.
Nawe urakoze kuba uje muri iki kiganiro nashaka namwe muri warundi nka ariko yifuza gutahuka mutubwire ibikorwa byo kwitegurira gutahuka mubigejeje hehe
kwifuza gutahuka birakeneye yuko tutahuka ariko ntabwo bareka ngo badukorere nk'uko twifuza
icyo batari kurakora ni ikihe kuri wowe
nahegeje ku itariki cumi na gatandatu hanyuma maze guhoza ku itariki cumi na gatandatu hanyuma habaho ikibazo cy'ukwezi kw'icyenda niho banzira yuko ngomba kugenda na gatanu iyo tariki igeze byarase yuko bantwara bambwira yuko ngo abizimari muri paraje ngo abasigaye bose ngo batende ngo batabe mu rugo ngo batagende gukurikiye
hanyuma rero tukomeza kwibaza ko ariko bitogenda hanyuma umukurikiye hageze baratwafisha turafisha muri hasere n'ubundi nk'uko basanzwe babigenza hanyuma tugeze hariya muri muzeya tugeze kuri fiterike aho dushinze aho baduhamagarira baratubwira ngo ntabwo turimo amaze gutubwira nk'uko baratubwira ati kubera ko ibyo turi inyuma
hanyuma biba ngombwa yuko
ntushobora kubigenza noneho biba ngombwa yuko tuvuga tuti none tubigenze gute turi abarundi bashyika 200 nibwo twanduye kwerekeza mu buyobozi kwerekeza kuri siterike nk'uko batubwira yuko abaganga aribo bagomba kutumenyera ukuri hanyuma turagenda tubaza abaganga ba leta babashije kudupima korona aho munsi wo kudupima wari ku isi hari ku itariki 10 y'ukwezi kw'icumi tuzotaha ku itariki 15 hanyuma turagenda turababaza kumbega kubaho hari ku munsi w'ejo turagenda turababaza kumbega kubera iki twebwe mutubwira yuko twatubwiye yuko mutaratangira ibyambere ibizami bya korona bitwara umwanya ungana iki baratubwira bati aho ni ku munsi w'ejo kuiturigira kabiri twagombaga kugenderaho ku itariki 22 ubwo rero twe twarahaje tumaze kuhagera umuganga wo muri siterike aratubwira ari uwo muganga wa leta aratubwira ati kora ibishoboka byose mugende twegerezanye tubaza cyane tugupima bitwara iminsi 3 hanyuma iyo minsi 3 baratwarabagize ati none ko wenda bitwara iminsi 3 kuva ku itariki 10 kugera ku itariki 19 y'umunsi w'ejo ubu harageze isaha yuko twebwe tuba ngaho ibiganiro bitarayo n'abatarabatubwira n'icyo turwaye n'ikibazo dufite ku mutima twebwe tukahunguka ngo tutane n'abandi mu kwifuzo cyacu nk'uko twasasaniye mu by'ukuri rege nanjye abansaba ko mwodufasha mukadukangurira icyo mukadufashiriza abo bantu n'ubuyobozi n'abantu bashyika 3 barimo barapima ibyo bintu bitagenda neza ibyo kibari mariko n'uwo bita iriyeri akora muri hase n'uwo bita jobiya akorana na minema abo bantu nibo barimo baratubashyira turi abantu benshi uwo mutwe twawukoze turi abantu benshi abagore abana n'abakiri muganga kumbaga akatubwira ibyo bisubizo ijambo yaciye kwishyura ubwiko genda kugiranda guhamagarira umuganga wo muri senge n'uwo muri aherutse kugira ngo abafashe
none babapimye umugera wa korona barabahaye inyishu barabahaye ibyavuye muri ibyo bipimo haheze iminsi ingana iki ikintu mwiteze muri iki gihe none ni ikihe murindiriye iki muri hehe muri mwikambi
nta kintu na kimwe tuzi turindiriye usibye ko dutegereje kuba tutaye iwacu kandi batubwiye uwo bitaga atyo yakiyabwira abaganga ati abo bantu bihorere kuko ntibazi igihe bazogendera nta n'igihe bazi bazatangira ahubwo bitere hajya bice n'izuba n'ibumba barihaje barahaguruka bagenda
ariko muracyafise imfashanyo baraha imfashanyo nk'uko abandi bose bazironka bari mu ikambi
imfashanyo ntabwo turimo turabasha kuzironka abenshi amakarita barayavugaye ko abandi nabo bahuye n'ingorane zitandukanye hariho nk'uwo bita nyamatama aba muri zeyaga 17 hanyuma hakaba n'uwundi bita umubyeyi wo bita ihere ku bwayo nawe nyine aba muri viraje ya 17 abo bantu bose babatwaye babugariyeho amakarata yabo n'amaporofi yabo babatwaye ahantu bita ikigina abahunde kwatangwa nteru abandi badakora munini ndetse nongere nange n'akarongero ku mugabo bita karaveri aturuka muri kibundi busoni nawe nyine rimeze gutyo bamuhaye bamubwiye ko umwana wiwe abura abasirikare 2 umubiri wiwe ari umwotukuru aribo bamuhugije gutaha mu byifuzo byacu rero turakwifuza yuko umugongo wacu kuko igikenewe ntabwo dukeneye mu bisanzwe dukeneye ibyo kurya nk'uko tubakumbuye igihugu cyacu nk'uko twakumbuye
mwoba muri bangahe bari muri uyu murwi muri iki gihe
twari abantu 200 ku munsi w'ejo aho twarengutse imbere y'abo baganga abo baganga badusigurira ko bagira baduhamagara uwo muri aherutse n'uwo muri seyize hanyuma yarangiza akababuza yamara kubabuza rero bibagomba yuko icyo akomeza kutuguma twicaye ngaho akaraza akabwira abo baganga mu rurimi rw'icyongereza akamubwira yuko hari icyo kibazo kimeze gutyo hanyuma biba ngombwa yuko natwe twasaba abantu mu kimari na Mariko na Jimmy na Joshi na kafu pa.
Abo batatu mwavuze boba. Ikintu mwibaza aca bagituma batabakira vuba na vuba canke batabajyarukiriza dosiye zanyu kugira ngo mutahuke ni nk'iki ko batigeze babaha inyishu z'ibipimo bya corona ariko mukavuga ko ariho aho babwiye ko bafise uyu mugera ibintu byifashe gute
no kuvuga twese ntabwo bigeze baduha amarezoleta yemeza yuko tugwaye corona ariko mwibyo barabara tumaze guhurira mwibyo barabara yarambwiye ngo jewe inunga sinkemurira sinkemurira ikibazo mu nzira namubwiye ati ntabwo ari ikibazo kiremereye ni ikibazo gisanzwe yanyishyuye ngo wali mwagatota kikimi na zita hano ni mutahe kenda mutahe mwira mwagwa ikorona uja nipoguko aina yo mwambu tifuta kumwa utifasa parika mwagatu mwagatu kini mwagatu kutuko na kukira nga tuwake kuwa hona ati tuwake kuhungu katika hali kuko chaje kwa kukurilita kuko kini mwagare hii mwonji tuweze tuwarika mwagatu kumuronji kiyo pari yotoni kani kini nga kikini kumunani bali kikini yuko jewe kukawa nade
Shikatahe abategetsi baje kwikambi bavuze ikibazo c'ingwara ya corona muri iki gihe mubona ko bikenewe ko babatahukana bamaze kubishyira habona abagwaye bamaze kuvugwa
ibirimo biragaragara yuko abo bantu bayigwaye kuko iyo bayigwaye babatwara hanze bakabatwara ikinana hanze hanyuma bakabagaburira bakava mu bandi bikareka kuguma bigira gute bakareka kuguma banduka abandi uko bavuga yuko igihe cya corona cyandika abantu bose
Mujia na he, ibiri kwa shikilizwa na mubana mwikambi mubivuga kwiki?
Je, icyo nubivuga ko nanje nukuri bimwe bimwe ndabibona. Sinubivuga ko ntabibona, nukuri ibyo bintu ariko arashikiriza inkambi ya Mahama biriho. Kuko akarorero natanze na Kayisa turabana muri community muri village imwe bamaze kumuha ubutike inshuro zitatu ko azotaha ariko akagenda bakamupima corona agahanasinya yuko azotaha ariko asubiyeyo ntibamutahane. Rero nanjye nkaca niyumvira mbega Isa ko ari uw'itariki 16 ariho yaheza kwibaruza z'uko 9 je nanjye nkaba narahejeje itariki 30 z'uko 9 kandi muri village batoramo abantu none wumva jewe nzoshikirwa iyo village gute umuntu umwe bamwafisha inshuro zitatu naho nta kuntu nakumwe nokwigera shikirwa. Rero sinzi ibiri ko biraba kandi si we wenyine hari n'umushinga ntahe nyine aba muri village ya mbere nawe nyine umugore wiwe ubu bamwemereye ko azotaha ariko umugabo wewe bamwankiye ngo ntazotaha nk'ibyo bintu bisiguritse nk'uko.
Ivyo ntivyo bavifaka ko ivyo bipimo babanza gukora?
Ego ibipimo babikoze turavyumva ko ibipimo turabishaka kandi ntidushaka kwanduza bene wacu corona. None ibipimo babikoze umugabo w'uko bamwirukanye asubira muri komino. Asubira mu ntuzenya muri village yavuyemo. Yo bahoho bavuga ati uno muntu aragwaye akaja mu kata kareka kwanduza abandi koko nyamba ariko agwaye.
Kintu none mwebwe wewe na usaba mukanya agize cyo avuze kuri icyo kibazo nyene ikintu wewe urindiriye ni ikihe muri iki gihe?
Muri iki gihe igihe ikintu ndindiriye kimwe nuko bombarira ngo bagupime corona hama sinye nitahe. Nta kindi ndindiriye kuko byose narabiheje. Agapapuro itike yo gutaha barayimpaye itariki 30 z'uko 9 ariko biragoye kuko ndabona ko ntazoshikirwa kuko nabahejeje itariki 16 z'uko 9 baracari hano babaha amatike aribo bagaruka kandi rero aribo bagarutse ntibasubira kuraba ubundi mushasha nibo nyine baca baguma bahamagara bonyine basubira muhira. None wumva twebwe tuzogenda gute?
Desire Uwizeyimana mweho ikintu murindiriye muri kigihe ni ikihe? Murasa kizera ko abategetsi bajejwe gutahukana impunzi bazobibuka mu minsi ya vuba? Murasa kizera ko abategetsi bajejwe gutahukana impunzi aho imahama bazobashikira bakabaha inyishu mwifuza gutahuka mu gihe cy'abibarutse?
Cyane kuko nicyo cyifuzo babateye batuhunguye bakaduha inyishu. Ikintu kiriyemo ni uko dufite agapapuro ko kugira ngo dutahe ko kutubwira ngo dutahe kuko n'isaha tuvugana ibintu byanjye biri mu nzu bitekere kuko maze gusubira inyuma ibyo bibiri kandi niteguriye gutaha ni ukuvuga ngo dutaha nta mikino na kimwe umuntu yubatse kuvuga kuko ibyo
kibazo cyo kwinubana hagati mu ikambi ya Mahama hagati y'Abarundi bifuza gutahuka n'abandi babona ko atamahoro aragaruka mu Burundi badashobora gutahuka muri iki gihe kugira ngo ico cuka kibi canke iko uko kwinubana kurangire kubwanyu hoko guki Abarundi bakoze umushinga nayo maroha yavuze ikibazo cy'ukwi eka cicuka kibi kiri hagati y'Abarundi bashaka gutahuka n'abandi babona ko amahoro ataragaruka mu Burundi badashaka gutahuka kugira ngo icuka kibi cyane umwikeko hagati y'Abarundi urangire akamotera Abarundi ku mpande zose nakahe
nukuvuga by'ukuri kugira ngo atamunotera mu mwanya kugira ngo icuka kibi kirangire nuko uwatewe corona ase umuganga n'abantu bari muri iyi nkambi kuko ituma abantu bagira ikibazo ndetse kandi bakagira n'ikibazo cy'uko umuntu atorwa corona ari umuntu yiyandikishije gutaha uyitaha umuntu aranje akambwira ngo wewe urarwaye corona tugenda bagiye muri mashini se ubwo urumva binjyarira ikibazo niba umuntu ambwiye gutyo byumvikane yuko jewe ndwaye corona kuko bayintoye kuko nagiye kuyandikisha iyi saha rero mu gihe bongi urwaye nyene cyane nkumva akambwira bati urarwaye corona bahariye
ubwo gwitekwe ushagutaha n'ubutari cyaka ucaruha depe ukite ngo izo ni ngorane kuko tuwandikwa niba dutuwe twandikwa niba dutaha icyo gihe ushagutaha n'ubwo ushagutaha usanga kenshi bagiye bituka kiri umwe agaragaza ngo wewe ntiwahunze uwundi warangije twebwe tuyandikishe twahunze kandi tumaze kumenya ko igihugu cyacu kimaze kugira amahoro n'umutekano ndetumenya kuba wakaduhamagarira gutahuka mu gihugu cyacu kugira ngo tujye kubaka igihugu cyacu ni ukuvuga kugira ngo abarundi bose nakorane hamwe bumvikane ndetse ibintu bigende neza nuko hobaho abo bakore korona cyangwa abo banditse
nuko
ikigo narindivise n'akandi kamwe nashaka kongera ko ni ukuvuga ngo hari amavuriro ubu tuvugana nta muntu arimo aragenda kwivuza aherise bayugaye ako kantu ntabwo naringenda kavuze kandi kuko bujya kuvuga umuntu ni byiza ko yovuga hagize gute ahababara ni ukuvuga ngo jengira aho mbabara kuko umwana ajya kurwara nyine bamukuze mu gihe baze kunkura ngaha ngo ntahe ni ukuvuga ngo ivuriro ryahise ubu tuvugana bayugaye bayugaye bari basabye barimo baravura abana ariko abantu bakuru batakikora ibyo ni ibibazo bikomeye cyane biduhanze dufite n'icyose na maganga nuko byumve igihe na kimwe batotera ko ni uko yego imana yotubasha tukabasohokera mu gihugu cy'iwacu twifuze kandi yuko bimaze gutuma wumva gumana ijambo rimwe ku munsi wa kane natwe bakadushyira ku rutonde tugahungukana n'abantu tukava ku rwo rugerero rwo mu ibarabara tukabura uko kandi twarasinyiye gutaha tutakiri mu mashini mu rwanda murakoze n'icyo gihe na shoferi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mushana he emaroha Leopold tu garutse ku vyashikirijwe na bamwe mu barundi b'impunzi bari muri yo kambi ya Mahama bariko barashaka gutahuka muri iki gihe bavuga ko eka hari inzitizi nyinshi eka abajejwe kubafasha gutahuka batariko barabikora mu buryo buboneka ko bafise ingoga zo kubikora twagaranye n'abategetsi bamwe rero bajejwe ibibazo by'impunzi aho mu ikambi ya Mahama barimo Tuyishime Jean Claude na Kayumba baraheza baratubwira ko mu bisanzwe abarundi kandi birumvikana ko abarundi igikorwa cyo gutahuka guhunguka ari bahunguka ku gushaka kwabo ivyerekeye gutahuka rero akaba ari ibibazo by'ishyirahamwe mpuzamakungu rihejwe kwitaho impunzi ya HCR hanyuma abo bategetsi bakaba bavuga ko u Rwanda rworohereza abashatse gutahuka harimwo no kubapima umugera wa korona abarundi ntiboba bihenze mu kuvuga ko abategetsi badashaka kubafasha gutahuka mu Burundi
ego nyakubahwa Frederic nashaka kubwire ko baravuganye ariyo nkiri nahabaye imyaka itanu ndahazi mugana muri buha yuko nawe ko ku munsi wa mbere abantu n'igihugu bari baje kwiyandikisha babirukana bazana igipolisi uwo munsi nawe banditse umunsi ugira kabiri ariho ndi nanje haje igipolisi nyine kiraagira bakorera abantu mirongo ibiri n'ine turavye umuvuduko bariko barabikora nico gihe byarekana yo problem ari kudashaka ari icerekeye umutekano na organization no ikambi funganywa n'umutekano byose biri mu gihugu Rwanda bijejwe gihugu nikindi nacyo reka ndakubwire jewe imahama ntabaye abantu bose bakora muri ishyamwe se kandi amahama n'impanda akenshi mu bindi bihugu dukunze kubona hashtag ikoramwo abantu bava mu bindi bihugu ariko hashtag imahama ho siko bimeze kuraba ibice birenga 99% ku ijana n'abanyarwanda nibo bayikoramo bivuga ko serukira minema abakora mu yashere bose bakore basenyera ku mugozi umwe na n'ubikuri w'utakanya minema n'ikambi ya mama rero bivuga ngo ubu icyo nigeze kubwira igihe nari ndiyo umunsi wa mara kwiyandikisha igipolisi gishaje kubirukana n'userukira minema uwo bita camp manager umunsi wa kabiri niho nari ndi icyo gihe baraza bitonda saa yine bavuga uko nyine bakiriye abantu 27 bica byerekana yuko atanga ubu bariko bashiramo ni ukuri abo bantu bari mahama bakiri mahama uyu munsi bariko bavuga yuko bitariko bigenda neza ntibajya gusema ariko nanjye ubwanjye mwazi yuko nabavugaye
ariko ikintu cyo bagituma abarundi bibaza ko ivyo biro bijejwe kwitaho amatahuka mu Burundi ivyo biro bya Leta y'u Rwanda bifasha mu gukoroheza abarundi gutahuka ikintu mwamwibaza ni kuki mwibaza ko batariko bakoresha ubushake hari inyungu babifisemo
inyungu jewe inyungu ntayo mbona ku bwanje ariko ndavye ingene biriko birakogwa jewe novuga ko ari ikintu kima udashaka kumenya ko yiteguye kwakira impunzi babikunze yuko nabo bazana kabiri mu iyinga Leta y'u Burundi yiteguye kubakira ariko uri kuraraba kuzana umuntu yamaze gushika mu kibanza cya transit bakamusubiza inyuma ni ukuvuga ngo uwo muntu deja narakubwiye umubano utifashe neza hagati y'abashaka guhunguka n'abashaka guhunguka abashaka guhunguka n'abatifuza guhunguka nakubwiye ko hari umubano mubi hagati yabo bivuga ngo uwo muntu deja yaramaze kwiyandikisha deja bakikumenya ko umaze kwiyandikisha ukagumayo bagumiza ngaho nawe urumva yuko ubuzima bwawe buba buri mu kibazo baba buri mu bibazo rero je ndibuka jewe ubwanje igihe tuweza kuvugana kuri igihe twavugana ndiko nababwira ibibazo biri hariya ariyo nkiri uyoboye ikambi umuyobozi w'ikambi yaraje neza tugiye gusinya twebwe umunsi wa nyuma tugiye gusinya arabicisha mu migani nyene avuga uko ari abaja kurega ku maradiyo avuga yuko bivuga ngo mu majambo make ashaka kumaramaza gutera n'ubwoba ntazogeye n'ubusubira kuvuga sibyo ibi rero bikerekana yuko mu ikambi vrema jewe ndiko ndaraba ingene hatwawe hariho ikintu cy'uguhoza abantu kugira ntibavuge babatwara uko bashaka
ariko hari ikibazo bagaruka ku abo barongo iyo kambi bavuga ko ikibazo cyo guharura abantu bifuza gutahuka ivyo biri mu bikorwa vy'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR ivyo bitaraba iryo shyirahamwe ika ivyo biro bya Leta y'u Rwanda
okay reka rero aho niho nakubwiye rero niho nshaka gusigura neza kuri kurarangene ikambi itwawe HCR ni komisiyo tekinike ijejwe kuraba ibibazo by'amagara y'impunzi ibibazo by'ingene barya ariko ugiye kuraba bakubwiye yuko mu nyishu baguhaye bakubwiye yuko abo muri minema bajejwe korohereza facilitation niko nabwiza niko bakubwiye none uko korohereza kubera iki hari abagenda bagashika ku modoka ari bakasubizwa inyuma bakababwira ngo bagwaye corona bakabasubiza inyuma mbega umuntu agwaye corona asubizwa mu ikambi cyangwa yategerezwa kujyanwa muri izorema bivuga ko rero iyo facilitation nabo nimba iyo bajejwe ntayo bariko barakora neza
ariko
nshatse kukubwira
ariko murazi ko hariho umurwi w'Abarundi bavuye muri iyo kambi batari bake baragwa mu majana bamaze gutahuka mu Burundi
yego me nanje ndimwo nicyo nshaka kukubwira rero nk'umunsi jewe itariki 10 z'ukwezi ko itariki 9 z'ukwezi kw'icenda niho twaje muri transit buca tuza itariki 10 hari abo basohoreye ku muryango Hari bo basoreye ku muryango nubwo ntatwambenye ku muntu ashoboye kumumenya bamusoreye ku muryango n'umukecuru aravuga yuko naja kwiyahura izo byose nta nico babikoze ko bivuga ngo n'ukuri sinzi ariko ibyo je ndasaba impamvu babikora iyo babikoze bitera ubwoba abandi bashaka gutangira ntibatahe none iyo fasilitate wumvi
ariko gushika uwo ntimusigura inyungu baba bafise kugira ngo babuze abantu gutahuka mu gihugu cyabo
inyungu reka ndayikubwire inyungu jewe ahantu cyangwa ibintu cyangwa yihuza nabyo inyungu ihagaze ahantu hariho abantu tucandika makete ikete rya mbere y'igisohoka ry'abantu bifuza gutaha hari abantu bahagurutse baravuga yuko abantu banditse tokete bahemutse babahemukiye yuko batari gutaha yuko baravuga ibintu byinshi cyane murabizi ibyavuzwe byaca ku maradiyo murabizi bivuga ngo rero bashobora kuba bariko bakorera ku nyungu z'abo bantu bavuga yuko atawota nge niho hantu nje ndabihuza nabyo kuko u Rwanda nta nyungu yindi rwari rufite ku mpunzi petese sibyo ariko turabye ibyavuzwe igihe twagomba gutaha nca ndabihuza nuko gushaka guke sibyo matabona kumenga bashobora kuba bariko barakorana
bakorana n'abandi
none igihe dushaka gutaha nk'uwashinze Maison Shalom nagahita barangiza wumvise ibyo yavuze warumvise ibyo yavuze nanakurungikira kuri WhatsApp ngira ngo audio yiwe sibyo avuga yuko abashatse gutaha bahemutse sibyo yuko batari gutaha ngo kubera ngo ibyo bahunze ntibirahera jewe ariko uribuka ko nakubwiye ko mu bisanzwe duhunga twese ntitwahunze ibintu bimwe
ariko izo rero zoba ari ingorane hagati y'abarundi izo zoba ari ingorane hagati y'abarundi ntizoba ari ingorane hagati y'abarundi n'ibiro bijejwe gufasha kubatahukana
ibyo biro nabyo kuba bica bishyiramo ingufu nke cya tubona yuko bica biro biriko bishyigikira ba bandi niho nca ndabibo je niko niyo analize nca nkora nca mbona ko bariko bishyigikira bamwe batifuza ko abantu bataha kuko iyo aba bari netre bari gufasilita abifuza gutaha bagataha abatifuza gutaha bakagumaho kuko na amahoro umuntu abiyumva mu mutima rero mu gihe bariko bashyiramo ingufu nke tukabona tuti ikicari gukorwa kandi kikanyaruka ariko ntibagikore nca tubona yuko bari kuri wa mugwi wa bamwe bavuga ko abantu batari bakwiye gutaha
ku bwanyu mu gusozera kuri iki kibazo mubona hokorwa iki
jewe ngaruka ku byo navuze kuva kera ndavuga nti umuntu yipfuje gutaha ni uburenganzira nk'uko n'igihe umuntu yahunga atigeze avugana n'uwundi nta nama twagiye mu guhunga niyo mpamvu atanama yobaho mu guhunguka umuntu wese akwiye guhunguka igihe abyiyumvisemo bakwiye kumworohereza kandi jye sinifuza yuko umuntu yoshobora kumara ukwezi kose yaramaze kwiyandikisha acicaye muri ijya nkambi kuko ijya kambi narakubwiye ko hariho umubano mubi hariho kurabana ribi hagati y'abifuza guhunguka n'abatazipfuza mu gihe uwo muntu yamaze kwiyandikisha bari bakwiye kumunyarukiriza ngo yatahe kugira ngo yamaze kugaragaza icyifuzo cyo gutaha bari bakwiye kumunyarukiriza kugira ngo adashobora no kugwa mu bindi bibazo yego bigasaba yuko ababijejwe bose bakoroheza umuntu wese yifuza gutaha amaze kwiyandikisha bakamunyarukiriza kugira ngo atamara iminsi myinshi ngo havagwa mu yandi masangayo murakoze cyane
Leopold Maroha murakoze cyane rwose ku kanya muhaye iradiyo Ijwi rya Amerika turabashimiye kandi namwe bashinga ntahe mwese mwagize ikiganiro cyane cyane abarundi b'impunzi bagize uruhara muri iki kiganiro batashatse ko amazina yabo amenyekana turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Usiliye niko hapa.